VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turabaramuka iyo nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano turi Washington DC. Ndabaramuka iyo ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abantu bazinwa usanga abantu bavyimbye amaguru usanga abantu ataco bakora usanga bafise inda yamayuzuye haca imisi ugasanga n'amaguru yarahishiye.
Uyo ni muganga Sendege ya Philibert arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi avuga ku ngaruka mbi z'inzoga zitemewe n'amategeko ku magara y'abantu. Iyi nkuru co kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyahere kuyavugwa mu Burundi abasirikare ijana b'abahinga hamwe n'abahinga bagatega kazi na muntu ijana nibo bagiye kurungikwa mu Burundi. Ibyo byashikirijwe na Jacob Zuma umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo inyuma y'urugendo yaramazemwo mu Burundi. Ni inkuru ya Eloge wirika neza.
Ashitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, Jacob Zuma yasomye itangazo ririmo bimwe mu byumvikanywe ko mu minsi ibiri y'ibiganiro we n'abagenzi we bagiranye n'imigwi itandukanye y'abegwa n'ibibazo by'u Burundi harimo na President Nkurunziza. Umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo yavuze ko leta y'u Burundi yiyemeje gushyiraho icyuka coroheza imigambwe gukora atankomanzi no koroheza ibimenyeshamakuru. President Zuma yanavuze icyo umuryango w'umwe bwa Afrika ugiye gukora.
The AU will deploy 100 human rights observers and 100 military monitors.
Umuryango w'umwe bwa Afrika uzorungika abahinga ijana bagateka kazi na muntu n'abandi bahinga ijana b'abasirikare. Abo bazoza kuraba uko ibintu byifasha ubu. Nyakubahwa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda azobandanya ibiganiro bidakumira. Ibyo bizojamwo abegwa n'ibibazo by'u Burundi bose mu maguru mashya. Iki gikorwa yari yagitanguye cy'ibiganiro by'amahoro mu Burundi.
Peace talks in Burundi.
Perezida Zuma yasavye amakungu gushigikira utwigoro tw'abarundi mu nzira yo kurondera amahoro n'iterambere birama. Umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo ari nawe yarongoye intumwa zo kugwego rwo hejuru z'ubumwe bwa Afrika yanamenyesheje umwitwarariko bajanye na bimwe mu byabahaye icyizere.
The high level delegation of the heads of state and government express
intumwa zo ku rwego rwo hejuru z'abakuru b'ibihugu n'amareta barerekanye amakenga bafise ku rugero rw'ubugizi bwa nabi rubandanya kwiyongera, amaraso abandanya guseseka n'uruhagarara mu bya politike mu gihugu. Ariko uko biri kose twanezerejwe n'ukuntu impande zose ziyemeje gutorera umuti ingorane zose za politike zihari biki mu biganiro bidakumira mu nzira y'amahoro. Abakuru b'ibihugu bane wa Afrika y'Epfo, Jacob Zuma wa Mauritania, Mohamed Oud Abdelaziz wa Gabon, Ali Bongo Ondimba wa Senegal, Macky Sall hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn bahora mu Burundi mu rugendo rw'iminsi ibiri. Bari batowe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugira ngo baze gufasha gutorera umuti indyane ziri mu Burundi. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tuve Bujumbura dusimbire mu ntara ya Ngozi. Inzoga zitemewe n'amategeko zicuruzwa mu makomini amwamwe yo muri iyo ntara ya Ngozi zirabangamiye amagara y'abantu. Muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi asaba ababijejwe kuzituza. Abajejwe intwaro nabo bavuga ko bageze ku rugero rushimishije rwo gutuza kuko zifise ingaruka mbi nyinshi no ku buzima bw'imiryango n'ubw'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Jean Bosco Ndarurinze.
Mu nzoga zibujijwe izwi cyane ivugwa mu makomine atari make y'intara ya Ngozi ni inzoga yitwa Ikibarube. Komine Ruhororo ni imwe mu makomine iyo nzoga inyobwamo cyane. Ivyo bikemezwa na Mamerute Birukundi, musitanti wa komine Ruhororo.
Ego irahari cyane, yarigeze kuba ku mitumba Bucamihigo, Mutobo, Kinyami, Buniha, Rwamiko, urumva uko ni mitumba yegeranye ikoranira ko na site. Iyo mitumba site irahari, niyo site yegamiye.
Twashatse kumenya ko byifashe mu gisagara cya Ngozi. Akenshi twararonse amasango kwa musitanti wa komine Ngozi ariko agahava afatigwa ku mwanya wa nyuma. niko kugerageza gushika mu birabo byo mu gisagara ca Ngozi. Turavugana n'abakunzi b'ivyo binyobwa ariko bigoranye.
Ndaza ngaha nifitiye agahumbi namara kwicara ngaha nkanwa gacupa mugabo nkaza mbona ngo ngwaho nkiruka no kugiti nkagwa nkavunika polisi ngo ngizo.
Nawe uterameye hano?
Nteramiye hano mugabo urabona burya twari twagize ubwoba kubera umuntu ariko arisomera agacupa atakivye kandi kamugwa neza kuko wo kumva kamugwa nabi yoyiheba.
Mbega mwari mwagize ubwoba bwande?
Bwawe.
Bwajewe?
Ngute ko twamyamwa mw'ibibando n'amakofi.
Abakunzi b'ico kinyobwa bavuga ko bakinyoye igihe kirekire bemeza ko ari kinyobwa ciza.
Batanguye ku kagana 51 jewe nariho kuri Kigeri na Kayibanda byaje bizanye abanyarwanda bahunga kuri Kigeri na Kayibanda kisi myaka 70 n'umunani.
Iyo myaka yose warakanywa?
Narakanywa kandi ntacyo karangira.
Jewe iyi nzoga nayinyoye kuva kera no maze imyaka 62 sivyo? Tuzomara uzora 63 mugabo ntacyo ndaba mugabo nyoye ugwagwa inzoka ziranyica ariko iyi nayinyoye nta n'inzoka no.
Ntitwagarukiye aho twaregereye n'abacuruzi ivyo binyobwa naho nyene bigoranye bagiriza bamwe mu bapolisi bato bato ko bikora kuri ico kinyobwa iruhande yo gutoza amafaranga kugira ngo ntibagisese. Bagira ko basaba leta ko yotangisha amatagisi ico kinyobwa ikabarekurira kugicuruza icese
kindudandaza cyane cyane rero ko bihora bitangaza umwanya wa tubatwa turagasoma mu polisi akaza mu gatondo nka zambiri mukayaka gasoma agenda nyuye ngutubuni tubiri sacenda gacatsa ngoma rero wadana mutamaye naho ntabimene tubona ko ragatoteza ukuntu umuntu mbere yuko bashobora kukinywa bacavuza abakino kenya bagacana amahera kandi bakina saba leta nifata ingingo natwe leta tuyibugurire hanyuma tudandaze nk'abandi. Inzoga iyo ari yo yose mu bisanzwe ni nziza ku banyoye yigerera n'ibiyeri byama bituma imiduga itembagara kubera abashoferi babo ari ibiyeri kandi ari bya leta ari byava muri bararuti.
Naho aba banyagihugu bemeza ko ari kinyobwa cyiza, mutangira wa komine Ruhororo avuga ko bitoshoboka ko babuguza ikinyobwa gifise ingaruka mbi nyinshi ku gihugu no ku banyagihugu.
Ubusuma buca baba bwinshi wari we wese agacaza ararondera n'ahato barima agacaza ararondera amafaranga abanje kwiba hama kandi biragira no ku ngaruka mbi ku magara yabo. Hariho abusanga bavyinjama inda amaguru amatama umengo bagwaye kwashi. Hariho nuwo tumaze kubura muri komine Bihororo yishwe n'ikibarube no kuri komine kandi zigiye kunywa barya bakiri bato tabaduhombye kuko nibo bakora ntibasubira gukora ntibasubira kuronka ingufu ucumengo naho ba ikintu baterura wamengo nabasore ingufu zica zihera. Ikigega cya komine ntikiboboka kandi ntituzitoza kuko ntituzemera tugiye gutoza y'amahera twaba tuzemeye.
Muganga Sendege ya Filibera arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi asaba nyabo n'ababijejwe gutuza iyo nzoga bivuye inyuma kuko ibangamira amagara y'abantu.
Muravye kungene zikozwe kungene ibyo bazikoramwo n'ukungene isuku yazo bazikoramwo biratuma amagara y'abantu ahungabana cyane gose. Abantu bazinwa usanga abantu bavyimbye amaguru usanga abantu atacu bakora usanga bafise inda yama yuzuye haca iminsi ugasanga n'amaguru yarahishiye eka tubiravye irica abantu mbe tugasaba yuko abene gihugu n'abajejwe intwaro ko boyiyamiritse cyane gose kuko mu gihe bandaje bayinwa tuzobura n'abantu bashobora kuzaba bakora vyakorwa vya minsi yose.
Ku birego vy'uko hari abapolisi bikika mu kiza bagatoza amafaranga warondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi ariko ntitwashoboye kumutora ku matelefone yiwe abiri. Yamara umushikiriza amanza wa parike ya Ngozi yabwije ijwi ry'Amerika ko biboneka ko iyo nzoga yatugijwe ku rugero rushimishije afatiye ko amadosiye bakira avuye mu gipolisi yabafashwe bacuruza izo nzoga yagabanutse cyane muri iyi minsi. Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi ry'Amerika.
Rakoze Jean Bosco, iyi ni programa radio yacu tubashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu no ku ijwi rya Amerika 104 ibice bitatu FM Kigali. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com. mudushikira kandi kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo radioyacu.voa.com. Amakuru avugwa hagati mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Gitega batwa bavugwa ko bari mu bantu bakora mabi afatiye ku gitsina ku rugero runini. Abo batwa bakavuga ko bataronka inyigisho zikwiye kugira ngo bagwanye ayo mabi, ariko kandi baremera ko n'imibereho yabo ituma bakora ibizima ibizira murambabarira nko kwabirana bafise ico basana. Ni Fidel D'Antoine Saimana niwe yaduteguriye inkuru.
Imijyango y'abatwa usanga iba mu bigwati kwa yonyine, aho baba muri ivyo bigwati bisangije usanga baramutuzu duto duto, usanga tumwe twubatse mu vyatsi, tumwe muri utwo tuzu nta vyumba tugira, abana n'abavyeyi barara hamwe ku birago. Aho usanze ivyumba naho usanga bigabugwa n'ibirago, rimwe na rimwe usanga vyaratabaguritse. Degure Gabriel aserukira abatwa mu ntara ya Gitega avuga ko kubona abana b'abakobwa b'abatwa barongogwa kare bituruka ku kuntu abavyeyi bajyamana n'abana babo. Degure Gabriel anavuga ko abatwa badakunda kwandikisha ubugeni, abandanya yemeza ko batanga inyigisho ariko avuga ko ari urugamba rutoroshe.
Abana babigeme biwacu ugasanga bagiye kubagabo, bimwe bikuru cyane biva ku bukene, ibindi bikava ku kuba kubera benshi baba mu tuzu duto duto twegeranye. Twe twibaza yuko babona ibyo base na banyina bariko baragira, bigaca bituma rero nabo biyumvira kubigira hataragera. Twasaba leta cyane tugasaba mashirahamwe by'ukuri adufashe turonke amazi manini manini kugira abana bacu baronke ivyumba byabo, bahunga icumba cyabo, bakobwa icumba cyabo, n'ababyeyi b'abahantu mu cumba cyabo, kugira ibyumugabo n'umugore we kuraganira mu nzu abana ntibabimenye. Mu batwa ukuntu bitugoye, urabona twebwe umutwa turagerageza kuguma tubigisha tubigisha, bamwe bakatwumvira. Hari abatwumviye imiryango imwe imwe iragira mariage n'iyindi miryango yanze kutwumvira.
Waserukira abatwa amenyesha ko gufatana ku nguvu ari nk'umugenzo, na cane cane iyo basangiye akarengo. Agira ko asaba ko abatwa bakwiye kurunsa inyigisho nyinshi abatangamuco bw'ubwoko bw'abatwa bakagwira, kuko avuga ko bakumigwa muri iyo migwi y'abatangamuco.
Abatwa barafatana ku nguvu cyane, abatwa bagiye bakasangira akayoga baborewe nta kindi kintu baherako. Kuvuga amashirahamwe niyo twohamagara akadufasha kwigisha abatwa bene wacu no bahinduke babeho nk'abandi Barundi. Ivyo twobifashwa n'amashirahamwe canke na leta. Hoba nko mu ikomini babiri babiri cyangwa umutumba umwe tukaja ahantu tukigi nk'igicigisho tuvuyemo, ariko twibwe nako usanga dukumigwa iva kugudukumira, kuko batadukumire twari kuba muri abo batangamuco.
Degure Gabriel aremeza ko batwa kenshi na kenshi barongorana hagati yabo, ndetse bafise n'ivyo bafana hafi. Ati ni kubera abatwa ari bake kandi batagwira.
Bisanzwe bihari kubera turi ubwoko buke bwegeranye. Wewe ubwiye nk'imurambye ukaza mu mukobwa w'imurambye muri ko muri dondora, usanga ari mushikawe cyangwa ugasanga ni mwishwa wawe cyangwa ugasanga ni nyokwanyu.
Iyo mboneza y'abatwa avuga ko iyo hagize umutwa afata ku nguvu umwana w'umwigeme maze agaca yemera kumutwara umutu bubonetse, bigatuma kenshi batitura inyamiramabi ngo zihane uwo aba yakoze ico caha co gukora ivyamfura mbi.
Kenshi ntavyo tugira twigumira hiyo twigumiriza hiyo nyene ikaba ibanga. Mama abavyeyi bakavuga ngo umujanya habona ngo umwana wanje azoba ngo acavugwa gateka gahungabanye. Kenshi rero haraho twe tuca twirekera twigumiriza tukabirekera muhira. N'amakosa mabi gose, n'amakosa mabi nico gituma dusaba inyigisho kugira tujijuke tujijure n'abandi. Iyo hoho yamufashe ku nguvu mbere twebwe abacyo duherako tuvuga ati cumutwara.
Ema nkesha Imana arongoye ikigo kijejwe ngo n'imibano mu ntara ya Gitega aremeza ko amabi afatiye ugitsina muri rusangi mu ntara ya Gitega ataragaseseshwa rumuri, kandi ngo si mu bwoko bw'abatwa gusa.
Ego ibitigire ni binini. Mu mwaka wa 2015 twarashoboye kwakira nk'abantu bashika 2000 birenga, niko ntabibona neza aho biri. Aho rero harimo amabi y'ubwoko bwose, harimo gufatwa ku nguvu, gusinzikaza umubiri za umutima, harimo gusinzikaza ubutunzi n'umubano. Twarashoboye kubona abantu bashika 2000 abana bafashwe ku nguvu n'abana bariko barakura, kaba harimo n'abantu bashika 5 bapfuye abagabo babishe.
Kugira bahangane nayo mabi Emankeshimana avuga ko hagikenewe uburyo kuko uburyo baronswa na leta budakwiye nkiyo hageze kwiyunguruza baje gufasha uwakorewe amabi afatiye ugitsina nta buryo bafise bwo kwiyunguruza igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika
Rakoze Fidel mubandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ubu naho dushitse mu mwanya wa cakiganiro Ntorere Kazoza tugikurikire
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jeremy Nzima ndabaha ikaze bakunze ikiganiro Ntorere kazoza abamaze iminsi mudusaba ko tubasubiramo igice cya kabiri cy'ikiyago tugirana na honorable Agatogwasa asanzwe cyegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka mube hafi dusubire tukibashikirize tubibutse ko muri kino gice cya kabiri dukurikirana icyo honorable Agatogwasa yiyumvira ku bihe u Burundi burimwo n'ingene bwo kogorora
sangiri kiyago
sangiri jambo ni kazoza kazoza
Honorable Agatogwasa nk'umwe mu barongoye ugwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko icyokura barundi muri kano kaga ari giki
Je narabivuze kuva mu kwezi k'umunani narabikwiye nabo twa tunabo dusangiye ibikorwa hari inyabuna vyihuta vyihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe niyo nzira yonyine yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kujyama na kibi byarafashe umwanya kugira ngo nivyo biganiro byo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyene gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere gose kuko kimwe coco je nemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakunda nabo babasanzwe bayafitaniya ntangorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakogwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi yego ni imwe mu nzira mugani nibaza ko inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu Burundi barashaka kuba ivyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byo bera gute mu Burundi kandi tuzi ko ari abari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu
ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane busa n'ubumaze kuzagura batumaka urutoki yuko bashaka kuba bagize ko bo baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi
naho nyene nagomba gushika urumva ko uwo muntu umubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ico ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikazirizwa yuko bumvirizwa bari iyo bari burya ntiko bari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza je nibaza yuko mu byukuri Nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahigwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko babovuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya naya naya naye nivyo twovuga na byose hariho bimwe tutobemerera kukarorero hanyuma kandi kindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi commission uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu warukwiye nyabuna gukorana nuri ya mugwi mpuza makungu ibiganiro bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni nakashamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri Bujumbura no mu makomine amwamwe nk'iyo za komine Mugamba za Burambi n'ahandi umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo aribyo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora grenade sinibaza yuko ikibazo ciwe ushaka kugitorera inyishu ushaka kukivuga ati je buryo ujya muntu ari karagira ukunuko nuko kubera mbona ibintu kunuko nuko si uwo munyagihugu wo muri kucenda juru hariya yitungiwe na yasuka nibaza yuko hoba hariho abantu b'abanyepolitiki bwana bo bashaka nabo guca ku rwego rw'ubutegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ivyo vyohagarara iyo ngimbi kavaho hakabaho kuje inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nkuko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye nubundi mu matora ariko imbere yuko amatora yoba nuko ubwa mbere na mbere abo bahunze bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo nubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita katima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uko kuganira ivyo bikatubera nk'umushinge duherako
ikiganiro ni Ntorere Kazoza turiko tubasubiriramo igice cya kabiri cy'ikiyago cya Honorable Agatogwasa kuko benshi babisavye
nkuko uyu munsi ari izimvugo ziriko ziravugwa ngo amahonya bwoko nibiki nibiki je no saba umurundi uwari we wese yabo muhutu yabo mutwa yabo mutuzi cyane uko yo kwita kose ntihagire umuntu amuzirika kucatsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika je maze imyaka 52 ubu ndashobora kwihweza kahise ku Burundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonya bwoko nakagwe kabantu baba afise inyungu ziwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si kibazo c'abarundi bose nimwashaka murazompinyuza nimwasanga micombero itunga giwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire na rose cyanyu wundi mutware uwari we wese muzo wamumbarira ni haba bwa bunyonyezi bose twumva ngo nakaturi ama miliyaridi ni haba hari numwe agenda agacamagara bo basangiye ubwo kuti nimuze na rose muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwo kubusha kwiyumvira guhonya ubundi mugaba akagwika abantu karashora kwitwaza ubwoko kugira gakora ishano ngo gakingire ibyo gafise canye gashikire ibyo kipfuza gushikira rero nuko atamurundi numwe yoba umuja w'ivyumvira umwe nibyo
mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwa n'urya mugwe washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibyiza shingiro risubigwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute ibyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibazi wanyu kubabaza uravuga ukuri avuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko bavyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyene abantu barayumvikanye kwiyarusha nibayubahirize ntacyo yica
arusha hari nabavuga nabo mu cyo biganire bati arusha ahubwo nifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano hari wacu mu Burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuprezida atwaye imyaka 10 ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abavuga ngo nibabikure muri Tanzania kuva bikukira 1961 gushika uno munsi kiretse Nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi Mukapa yatwaye imyaka 10 uwasubiriye Mukapa Kikwete yatwaye imyaka 10 nuzenye Magufuri wumva ari wakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka 10 y'imyaka 5 azaba afise amahirwe yo gusubira kwitoza niyo yagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma y'iyo myaka mu 2025 ntazosubira gusubira kugira gutengwaze yitoze ivyo arabizi si ikibazo rero kuri we kukino ndetweho twumva yuko twaguma twishishitira ngo ntihakabe kuvuga ngo biringo ngo ndibagire gute
ariko bavuga gucyo bagashyiragira bati none honorable Rwasa kuba ariko rakorana n'ubutegetsi muri ico kiringo ibyo avuga n'ibyo yemera si bimwe
jewe ivyo nemera ni demokrasi nkeza buntu ihera ku mwene gihugu igaherera ku mwene gihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo je ivyo shaka nibi
mugwaruka rupfa muri kino gihe rundi rugahohoterwa rundi rugahunga igihugu mwavuze ko naba FNL barimo no musa ba FNL bamwe bariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko Rwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politiki ngo bavuge imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka
mukurangiza rero ubwikanyi buri mu Burundi muri kino gihe ninda zobuhagarika
ubwikanyi buri mu Burundi buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro ntiyo ntibwoca kabira taragaruka ga mu Burundi
aya mabi ariko aba mu gihugu honorable agatogwasa mu bazo yabazwe ntarimo
cyo nayo nzobazwa kuko nta ruhanda yafisemo
reka ndagukengurukiye nsoze na kino gice cya kabiri cya kino kiganiro ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro
ndabakengurukiye namwe kuba mwa maye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe nabandi
aha niho turangirije kino gice cya kabiri cy'ikiyago cya honorable agatogwasa benshi bari basabye ko twokibasubiriramwo kikaba cyari gishimikiye kuco honorable agatogwasa yiyumvira kuvyerekeye ibihe uburundi bwacu burimwo nico kugwa kugira ngo uburundi bwogorore Jerome Niyonzima narinda kirimesheje ndabasezeye ndabipfuriza kuronirwa mu banyi no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
bagenzi mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turabashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashi kubashikira na cyane cyane Fatuma Alimase Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro engineer Zubere turi kumwe muri studio hamwe nanje Aloise Bigirimana mwari kumwe kuri micro mugire umunsi w'Imana mwiza naho butaha.